say, not easy. Afite igisobanuro cy'umunezero wa none. Buri majoro yose naraye. Afite igisobanuro cy'umunezero wa none.
Most of all.